Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Mwiriwe bagenzi mwese muduteze amatwi. Turi ku wa mbere itariki ya 21 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi 2015. Hano muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Aloise Bigirimana.
Icyo twiteze kuri uwo muzeyi wacu Papa Francisco nuko kuremesha abari muri izo byago z'intambara batagira icyo cya ruguru, izo ntambara zivuze zigatera n'ubukene abantu bikabagora mu kubaho kwabo.
Uwo ni Patiri w'Umurundi Dieudonné ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ku rugendo rwa Papa Francisco ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere muri Burkina Faso. Igisirikare gitangaza ko abasirikare bacu bari mu rugendo baja ku mugwa mukuru ya Wagadugu mu ntumbero yo kwaka ibigwanisho akagwi k'abasirikare kagize coup d'etat mu ndwi iheze. Umuvugizi w'igisirikare Captain Hervé Ye yabwiye Ijwi rya Amerika yuko igisirikare cyasohoye itangazo risaba umugwi w'abasirikare bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu gushira ibigwanisho hasi bakaja mu ikambi y'igisirikare iri hafi y'ahitwa Place des Nations Unies hagati na hagati y'igisagara ku mugwa mukuru. Igisirikare kivuga ko kirindiriye inyishu iza kuva muri ako kagwi k'abasirikare bita RSP mu mpfunyapfunyo. Abasirikare baba RSP nibo batembagaje leta mfata kibanza y'abasivile mu ndwi iheze mu myerekano yo kwiyamiriza iyo coup d'etat, hagapfa abantu 10 abandi jana bagakomereka. Ejo ku munsi wa Mungu akagwi k'intumwa z'abahuza bava mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika katangaje umugambi w'uko abo basirikare bagize iyo coup d'etat bosubiza ibigwanisho hasi bagasubiza ubutegetsi abasivile bakareka gukurikiranwa n'amategeko. Muri uwo mugambi amatora yari yategekanije kuba ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icenda yoci yaba ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 muri umwaka nyene. General Gilbert Diendere, umukuru w'akagwi k'abasirikare bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu, niwe yayoboye abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa President Michel Kafando. Diendere nabo basirikare baba RSP bagize agashavu kuko abashigikiye uwahoze ari umukuru w'igihugu Blaise Compaoré batari bagiye kurekurirwa kwitoza mu matora yimirije.
Muri Nigeria ibibombe bishika 4 byaraturikijwe ku munsi w'Imana mu gisagara cha Maiduguri ku mugwa mukuru w'intara ya Borno. Agace gakoregwamo cyane umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Iyo nkuru imenyeshwa n'abari aho ibyo byabereye mu buraruko bw'igihugu cya Nigeria. Gushika ubu nta makuru avuga ibyononekaye muri ibyo bitero. Abari aho ibyo byabereye bamenyesha ko ibibombe bibiri byaturikiye mu misigiti ibiri iri muri ico gisagara cha Maiduguri mu gihe abantu bariko baraheraheza amasengesho yo ku munsi. Ibindi bitero byabereye mu masoko y'ico gisagara. Gushika ubu nta numwe ari yitirira ivyo bitero, ariko umuhari wa Boko Haram ni umaze igihe utera ibibombe kuvaho utanguriye ibitero mu mwaka w'2009. Umuhari wa Boko Haram umaze kwica abanyanigeria bashika ku 10,000 mu rugamba rwabo rwo gushiraho ku nguvu amategeko y'idini rya Islam mu buraruko bwa Nigeria.
Ejo ku munsi wa Mungu, umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry yavuze ko Amerika igiye kubandanya gusaba irekugwa ry'imbohe z'Abanyamerika bose bafashwe ahariho hose ku isi n'abari mu bihugu by'Abarabu. Ivyo yabivuze nyuma yaho Abanyamerika babiri bari bafashwe imbohe muri Yemen barekuwe. Kerry yavuze ko leta ya Amerika yashize imbere igikorwa cyo kubohoza abo Banyamerika kuvaho bamenye yuko bafashwe. Yashimiye kandi leta ya Oman yafashije ibiganiro hagati yabo n'umugwi w'abaroberi b'abahuzi kugira abo banyamerika kumwe n'abandi batatu baturuka mu bindi bihugu byo mahanga barekugwe nta makuru yatanzwe buno nyene yerekeye abo banyamerika bafashwe nyuma yaho barekuwe ariko ishirahamwe Transoceanic Development rikora ibijanye n'irungi kwa gy'imfashanyo zo gutabara imbabare hanze y'igihugu mu rikorera muri leta ya New Orleans rimenyesha ko umwe muri abo banyamerika barekuwe ari umukozi wabo yitwa Scott Darren umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu Ned Price yavuze ko leta zunze ubumwe za Amerika ishimira cyane gose abakoze uko bashoboye kose kugira abo bantu barekugwe cyane cyane umutegetsi wa Oman Sultan Qaboos bin Said Al Said mu mezi yahera muri Yemen hari nabandi bantu batari bake bava mu bihugu bitandukanye by'uburengero bw'isi barekuwe nabo nyene bakaba bashimira Oman ku biganiro bafashije
ku mugabane wa Buraya ministre w'imigenderanire n'andi makungu w'igihugu cha Polonye Gregorze Shetina amenyesha ko uburayi bukeneye kuja hamwe bugashinga intumbero imwe y'ingene bagiye guhangana n'ikibazo c'impunzi zihungira ku mugabane wa Buraya nkuko byashikirijwe kuri uyu wa mbere n'ikinyamakuru citwa Politico Europe ministre Shetina yamenyeshije ko ikintu ca mbere cihutirwa gukogwa n'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya ari ugushyira ku mipaka ibiro bijejwe kugenzura impunzi nyakuri n'ababa baje kwironderera ubuzima gushika ubu nta gihugu na kimwe kiramenyesha igitigiri kanaka c'impunzi citeguriye kwakira ministre w'imigenderanire wa Polonye Shetina amenyesha ko umugambi w'ubumwe bwa Burayi wo kubandanya yo kugabanganya impunzi ibihumbi 120 atari inyishu irashe mu gutorera umuti kibazo c'impunzi abandanya avuga ko igikwiye ari gutorera inyishu igitumizo mpunzi zihunga ibihugu byazo amenyesha ko ibihugu nk'ubuSwede ubudagi Autriche bimaze kwakira impunzi zitari nke mu gihe ibindi bihugu byanse kuzakira ku munsi w'Imana sekretari wa leta z'ubumwe za Amerika ajejwe migenderanire John Kerry yamenyesheje ko leta z'ubumwe za Amerika ishobora kuzokongera igitigiri cy'amaviza iha impunzi kikava ku bihumbi 70 kigashika ku bihumbi 85 mu mwaka w'ibihumbi 2016 n'ibihumbi 100 mu mwaka w'ibihumbi 2017 amakuru arabandanya mu mugabane wa kuri Irane ku kibazo c'ibigwanisho ruho nyanganda umukuru arongoye umugwi impuza makungu ushinzwe kugenzura ibigwanisho vya nucléaire yamenyesheje kuri uno wa mbere ko hari intambwe imaze gushikwa ko mu kugenzura ibikorwa vya Irani ku bigwanisho ruho nyanganda Yukiya Amano arongoye uwo mugwi yamenyesheje ivyo akanama kajejwe kugenzura ivyo bigwanisho arangije urugendo rwe yagize muri Irani.
Iyi ni programu ya radio yacu tubashikiriza buri munsi kuri radio Ijwi rya Amerika mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigari mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2
mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu gmail@com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo wewewe radio yacu voa.com. Uyu ni umwanya w'amakuru avugwa mu biyaga binini. Umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro wahimbajwe mu Rwanda. Ibikorwa vyose bikaba vyari bishimikiye kugwaruka kuko arigo rukunda gukoreshwa mu vyiza no mu bibi. Musenyeri John Rucahana arongoye komisiyo y'ubumwe no guharanira amenyesha ko amahoro atari kuvuga gusa ibihugu birangwamo intambara. Iyo ni inkuru ya Desire Hatungimana.
Muguhimbaza uwo munsi mukuru mpuza makungu hari wa mahoro abategetse batandukanye b'u Rwanda baganiriye n'ugwaruka kubijanye n'amahoro yoyo shingiro giterambere Musenyeri Jone Rucyahana arongoye komisiyo y'ubumwe no gusubiza hamwe arashima ko amahoro yasasagaye mu Rwanda ariko agasaba ugugwaruka kumenya ko amahoro atari kuba gusa mu gihugu kitagiramwe amasasu
amahoro ntabwo bivuga kutaba mu ntambara gusa kandi ntambara nayo biterwa nuko tuyumva dushobora kuba twaravuye mu ntambara y'amasasu ariko tukaba tugifite intambara y'imyubakire intambara y'imyumvire y'amahoro ari mu Rwanda no ku isi hose kugira ngo abanyarwanda tumenye icyo bishaka kuvuga ukubaka amahoro n'amahoro icyo ari cyo n'akamaro n'agaciro k'amahoro
Musenyeri Rucyahana asaba ugwaruka rw'u Rwanda atanumwe avuyemo ko u Rwanda rufise amahoro bategerezwa kuyasangira n'abandi na cyane cyane ababanyi babo
abana b'u Rwanda basore n'inkumi mu Rwanda urubyiruko rw'u Rwanda mugomba gusobanukirwa ko niba ari amahoro y'abantu dusangira n'isi isi ntabwo ari izaduha amahoro ariko amahoro yacu tuzubaka tuzarinda tuzarwanirira tuzashyiramo indangagaciro nyarwanda tuzashyiramo imyumvire nyarwanda tukubaka ya mahoro ayo mahoro tugomba kuba tuzi neza ko tuzayasangira n'abandi ntabwo u Rwanda ruzabaho mu bwigunge ruzabana n'andi mahanga
mu ishyirahamwe Never Again babona ko hakiriho ibintu byinshi bishobora gutuma amahoro ahungabana naho hatoba habaye intambara ari nacyo gituma iryo shyirahamwe ribandanya kwigisha ibijyanye n'amahoro mu guhera mu gwaruka
umuntu yavuga ko burya amahoro ntagaruka kutagira intambara amahoro ni nk'abantu bakiri mu bukene iyo umuntu akiri mu bukene yumva nta mahoro afite amahoro ni nk'uwe n'abanyeshuri batarabasha kwiga amahoro ni ba bantu bakijya mu bintu bya violence byo gutwara ubuzima bw'abandi bantu muzi ko statistics za police zigihari ariko turavuga ngo abo bantu bose bakiri muri ibyo ngibyo mu rugomo mu kubuza abana amahoro turabakangurira gutanga amahoro bihereyeho bagahana abana amahoro
ugwaruka rero rw'u Rwanda rurashimiye ko gwa vya Never Again yamiba bahafi bikaba bimaze gutuma agatima kugusoneranira no gukunda igihugu cyabo bigaragara gose mu gwaruka Desire Hatunyimana Kigali Ijwi rya Amerika
tukivuga ku munsi mpuzamakungu wahari wa mahoro mu gisagara cha Bujumbura hatunganijwe urugendo rw'amahoro mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahari amahoro ku isi umukuru w'igisagara cha Bujumbura arashima intambwe umutekano mu gisagara cha Bujumbura ushitse ko akizera ko mu minsi iri imbere uzorushirizwaho gutera imbere inkuru twateguriwe na Fidelite Ishatse
Abari baje muri urugo rugendo rw'amahoro bahuriye ku kibanza citiriwe ukwikukira kiri hagati mu gisagara cha Bujumbura bamwe muri bo twavuganye batubwiye kugabo ico bibaza kuri uno munsi na cane cane kuje niki bacu umutekano urangwa mu gisagara cha Bujumbura
Bamagana urugendo rw'amahoro
Turu Marie nuko nyene bareka baravuga ngo amahoro ngo muhoro nguramwe nanje nico no bankeneye cyo nyene nta kindi
Rumaze yuko byasambuse ko twarisubira kubisanura kugira tubibubake
Uyu munsi mukuru ugeze mu gihe hirwa hatogwa ibiziga hirya no hino ngambi gisagara cha Bujumbura Bujumbura bega nka nkurundi asanzwe ajya kwidefile ubinsiguro nyabaki
abantu bamye bahura nisanganya kuko abase bamahoro bamaho ariko twebwe abantu twishakira amahoro kenera kugwanya uwo wese ashaka kutwononera
twirirwa turabona abantu bapfa imivyimba y'abantu hariya irya nino iyo hari amahoro ibyo ntibishoboka yuko twobibona nuko uvuga yuko abishanyi ubabaza uti amahoro ni kakavuga ati nkene ya mahoro wundi aticana avuga ati nkene ya mahoro none rero aha twaje ngaha muri urugendo nokugira twese tugira intumbero imwe ababi nabeza tuje mu nzira nziza
Urugendo nyedina rwatanguye igice cy'isi ndazumuhinga muzibura abari muri urugo rugendo bace bafatiwe barabagitiri mu ngamwe dufuko kwa gasore gushika bashikire ikibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe muganwa nyene abatanguye imbere muri urugo rugendo barabanyacubahiro nk'icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa hamwe n'abashinga amateka abakenguza amateka batuye muri meri ya Bujumbura Hati bagiwa mustanteri uyu munsi muzamakungu hari wa mahoro ku isi ugeze mu gihe umutekano w'isagara cha Bujumbura gishinga batari bake aho ibizigwa byirwa biratogwa ariko naho biruko umukuru w'isagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa wabona ko ubijyanye n'umutekano w'isagara cha Bujumbura hari hakarusho ugeranye no mu minsi iheze
turavye mu minsi iheze aho atajoro gijana ata umutekano uhungabanye ariko turashobora kuvuga tudakekeranya ko ari intambwe iri kiraboneka na cyane cyane amazona mwamwe akarere twafatira ko niho kumusaga acha mayinga biri atake no cy'umutekano uhungabanye mu minsi heze mwarumvise ko commune zone ya Mutakura habaye ibibazo turabona yuko ubu biriko biranze
Icivugo cuno munsi ari naje cyane cy'udupira abaraho bari bambaye cyari gwaruka dusimbataze amahoro twubaka igisagara cyacu. Cyo civugo rero nkuko bivugwa na Fredy Mbonimpa cyatohisunzwe ukuntu gwaruka ariko akenshi rukoreshwa mu ihungabanywa ry'umutekano.
Twarabonye ko ugwaruka nigo rukoreshwa cyane mu mabi rurahendwa kandi ingaruka mbi zikagaruka kuri bo nugaruka gwinshi riri mu munyororo nugaruka gwinshi gwanywe byayura muto biri mu bitaro nugaruka gwinshi nubu rukijuragizwa rero tuhamagara igwaruka ngo rumenye ko amahoro ari bo boyateramira duhamagara igwaruka ngo biyumvire kubaka igisagara cyabo no kuvuga ko zo ariko bategura kazoza keza kabo
muri ugo rugendo abanyagisagara nibasidukaye ni yonka nikimenyamenya Kare mu bindi birori byahora bitunganywa aho kibuga citiriwe umuganga w'uvuga kwa gasore abantu bahora buzura hawo mpande zine zigize ubwugamo ana be na chenade abandi nabo bakaja hirya no hino kudusima dukikuje aho abakinyi bakinira aro habatibagiwe abari hanze y'inyubakwa z'ikibuga kubera ko babuze ukuntu binjira nyamara uno munsi siko byari bimeze ahantu honyine hari abantu benshi hari mu bwugamo ana be na chenade kubijanye nuko urugendo ritabiriwe cyane n'abanyagisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa afise ukwizera ko bakebeza basumba benshi babi.
Buriya igihugu ntigihindurwa n'abantu benshi cyane. Nuko haba ari indongozi zitahura. Ni tukaba twaronse abantu bangana uko. Mu mitima yabo kaba batahuye ko amahoro ari wo mutaho ukomeye nta nkeka uko bangana kose bazotuma nabandi babakuri.
Ibyo byo kwiginira umunsi munza makungu hariwe amahoro byaranzwe kandi n'urukino rurangiza amahiganwa yaramaze imisaba hagati y'amazone agize igisagara cha Bujumbura. Ugo rukino rwa nyuma rwahuje amazone ya Byiza na Musaga rukaba rwasozewe n'intsinzi ya Byiza kuri kimwe ku busa bwa Musaga. I Bujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi dusimbire hakujya mu Rwanda Leo Mugesera aburana n'ubutungane bw'u Rwanda ibyaha bya genocide ntiyatanze imyanzuro ya nyuma mu rubanza urukiko rwari rwamusabye ko yarakwiye no kugira ico avuga ku gihano cyo gufungwa ubuzima bwose ubucamanza bwamusabiye uregwa avuga ko atamwanya n'ubushobozi buhagije yaronse ningingo urukiko rugisuzuma ariko ubucamanza bukavuga ko atashingiro inkuru ya Eric Bagirubusa
Kuri uyu wa mbere wasaga n'umunsi wa nyuma w'uru rubanza ufatiye ku murongo umucamanza yari yatanze umwiburanisha riheruka yari yavuze ko Leo Mugesera n'umwunganizi Maître Jean-Félix Rudakemwa batanga imyanzuro ya nyuma y'urubanza bakavuga no kugihano cy'igifungo cya Burundi ubushinjacyaha bwasabiye Leo Mugesera byaje kuba ikinyuranyo ubwo Leo Mugesera yatangiranye n'ibyifuzo bisubikisha urubanza ku ikubitiro yavuze ko arwaye nyuma y'umwunganizi we asaba kujya kwivuza uregwa kandi yasabye ko uru rubanza rwabo ruhagaza akabanza kuburana ubujurire mu rukiko rw'ikirenga yabwiye umucamanza ko gukomeza iburanisha gifite ubujurire azaburana mu mpera z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka byaba ari ukumupfukirana mu myiregurire n'ibyifuzo urukiko rwateshera agaciro kimwe ku kindi ruvuga ko nta shingiro bifite ageze ku ngingo yo kwanzura bwa nyuma no kuvuga ku gihano ubushinjacyaha bwamusabiye cyo gufungwa burundu uregwa ibyaha bya genocide wavugaga mu ijwi risaraye yongeye kwinginga umucamanza ko yamurekura akajya kwivuza umucamanza yamusabye gukomeza iburanisha akaza gutaha kare Maître Jean-Félix Rudakemwa wunganira Leo Mugesera mu mategeko yabwiye urukiko ko nta mwanya uhagije babonye wo gutegura imyanzuro ya nyuma y'urubanza bityo ko batagira n'icyo bavuga ku gihano kiri mu byifuzo by'ubushinjacyaha cyo guheza Mugesera mu buroko byaje gusa n'ibitunguranye ku bushinjacyaha ubwo Maître Jean-Félix yabwiraga urukiko ko imyanzuro ubushinjacyaha bwatanze itageze kuri Leo Mugesera ubushinjacyaha buvuga ko bwafashe igitabo gikubiyemo imyanzuro bugishyikiriza ubuyobozi bwa gereza Leo Mugesera afungiyemo Maître Rudakemwa aragitwara ntiyakere ko yunganira kandi ari urubanza rwe Leo Mugesera wari umaze umwanya ateze amatwi bucece yahise abwira umucamanza ko ubushinjacyaha bwagombaga kumushyikiriza igitabo cy'imyanzuro akanabusinyira cyakiriye umucamanza ariko yahamirije uruhande rw'uregwa ko ibyo rukora bisa naho rudashaka kwanzura mu rubanza batangiye ashimangira ko umwanya bahawe uhagije wo kuba hari bike bagombye kuba barateguye Leo Mugesera yahise arangurura ijwi risaraye kandi ryuje uburakari avuga ko kuva yatangira urubanza mu magambo yabwiye umucamanza ahanganye na minisitiri w'ubutabera ngo amuhe ubushobozi bwo kuburana ariko ngo ntibiraba avuga ko Metre Rodakemwe ari gutinya kuvuga ko babuze amafaranga yo gufotoza impapuro z'urubanza. Leo Mugesera ati mfite agahinda n'ishavu bikomeye, mfite abatanga buhamya ubu bamaze kubijana n'umwe mu gihe bari bazi ko ntazabona n'umwe none nabo nabonyerekada. Mwarandebye mwaranyumvise mbura n'ubushake ndabufite ariko ibyangombwa ntabyo ndashavuye. Asaba ko ubushinjacyaha bumushyikiriza igitabo cy'imyanzuro. Ati nibukizane nzagisoma kuva ku nyuguti ya mbere kugeza ku yanyuma maze nzaze mbereka ko ibikubiyemo byose ari zero. Nagumye kubumva babiburana ariko ntibihagije bagombe bakinshyikirize mu nyandiko. Ubushinjacyaha nabwo bwahise buhaguruka busa n'ubukurira Leon Mugesera inzira ku murima ko nta gitabo buzamuha, ku icyo bwatanze ari icyo atari cya Metre Rudakemwa. Bwana Le Mukuru arinda umuvugizi w'ubushinjacyaha n'abuhagarariye muri uru rubanza yavuze ko bitumvikana ko nyuma y'amezi abiri aribwo Leon Mugesera yavuga ko atabonye igitabo cy'imyanzuro y'urubanza. Izi mpaka zashojwe n'icyemezo cy'umucamanza ategeka ubushinjacyaha gushyikiriza Leon Mugesera igitabo cy'imyanzuro. Tuvugana na Bwana Johnston Businge, minisitiri w'ubutabera mu Rwanda, yatubwiye ko ibyo basabwaga gukora bafasha Leon Mugesera kuburana babikoze.
Niyo avuga ngo minisiteri ari ikitankoreye agitangira ibimenyetso, niba ashaka kugishyira mu itangazamakuru turakisobanura aho kiri mu itangazamakuru. Ariko umwana yavuga ati ntibanyorohereje, ati narabandikiye ntibansubiza. Ntabwo ntekereza ko ari urwandiko narumwe rwa Mugesera cyangwa rwavuga aho tutasubiye, kereka aho wabonaga ngo yandike ikintu gisa n'icyo yanditse izo nabyo. Ariko ndakeka ko bamumenyeshaga ko igisubizo cy'urwandiko kigasa n'icyo wanditse. Amafaranga ntabwo ari cyo kibazo, ntabwo ari ubukene, ntabwo ari izindi mpamvu. Niba hari ayo twamuhaye niyo twumvikanye, niba hari ayo tutamuhaye atabayeho cyatumye tutayamuha.
Umucamanza yanzuye ko kuri uyu wa kabiri aribwo azatangaza icyemezo cyo kwemerera cyangwa guhakanira Leon Mugesera umwanya wo gutegura imyanzuro y'urubanza. Igihe uyu wasaga n'umunsi wa nyuma w'urubanza rumaze imyaka itatu n'iminsi ine, birashoboka ko rwaba rugifite ikindi gihe kitari gito. Mu batangabuhamya ijana n'umwe bagombye kumushinjura, Leon Mugesera yabwiye urukiko ko harimo na Bernard Munyagishari bafunganywe muri gereza. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Eric Bagirubusa. Ku rugendo rwa Papa Francisco hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yaganiriye na Padiri Dieudonné Ntakirutimana, umupadiri w'Umurundi ariko ararangura ibikorwa by'ubutumwa muri paruwase mutagatifu ya Paulo mu gisagara cya Owasso, diyoseze y'akarere ka Lansing muri Michigan hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Padiri Dieudonné atangura avuga uko bakiriye urwo rugendo n'uko bagwiteguriye. Tumutega amatwi.
Urugendo rw'umubyeyi wacu Papa Francisco ruraduhimbaye cyane rwose, kuko mbere n'izindi ngendo z'abungeri ba Kiliziya bahora batubwira biduhimbara cyane, kubera nk'uko tubimenyereye amazana ijambo ry'amahoro, ijambo ryo gusabara amahoro isi, kusaba kwiyunga kw'abantu, ijambo ryo mwizero. Kuko murazi ko uwo mubyeyi wacu Papa dufise ubu akunda kuba ashyira imbere cyane gufasha abantu bato bato abakene, adusaba kubabonamo igihe cyose ishusho ya Yesu Kristo umushumba mukuru.
Muri iki gihe hari umutekano muke, mwarimu bikomojeho, hari umutekano muke mu bihugu bitandukanye duhereye no mu Burundi, ari nako ingaruka z'uwo mutekano muke zikomeza kugenda zigaragaza, bikaba bikomeje guhangayikisha abenshi ndetse no mu bihaye Imana. Nk'abasenyeri muri Kiliziya Gatolika mu Burundi bagejeje ubutumwa ku Barundi, bagaragaza ko bahangayikishijwe n'ubukene buri mu gihugu, bakanasaba Barundi gushyira hamwe kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu. Nk'umwe mu bihaye Imana, ndavuga nkawe ku giti cyawe, wumva ubutumwa umushumba wa Kiliziya Gatolika yageza ku batuye isi muri iki gihe azaba ari mu ruzinduko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'igihugu ibindi bihugu bikunze kureberaho, murumva bw'abari nk'ubuhe?
Yakome nk'uko bivuze, isi yugarijwe n'ingorane nyinshi zifatiye ku mutekano muke mu banyagihugu, cyane cyane muri Afurika no muri Aziya, aho tubona intambara zituma haba ubukene bwinshi bwugarije abantu, zituma haba impunzi nyinshi zirondera uburyo bwo kubaho. None rero icyo twiteze kuri uwo mubyeyi wacu Papa Francisco ni uko kuremesha abari muri izo byago, ibyago by'intambara, batagira icyepfo cya ruguru, izo ntambara ziva zigatera n'ubukene, abantu bikabagora mu kubaho kwabo. Twifuza yuko rero yotera amakungu yose akajya hamwe, amakungu agafasha ibyo bihugu biri mu ntambara, biri mu ngorane, biri mu bukene, bagashyira ingufu hamwe kugira ngo bafashe abanyagihugu kuko twese turi abana b'Imana duhamagariwe kugira ubuzima bwiza twese ku rugero rumwe mbere. None rero igihambaye ni ukuvura icyo gitera izo ngorane izo ntambara bakagira ibiganiro, ibiganiro by'amahoro, ibyo abantu bapfa bakabyumvikana ko nicyo kiyatama kizana amahoro ibiganiro.
Mwese ku bwanyu Padri Dieudonné, ni ubuhe butumwa mwaha Abarundi baduteze amatwi muri iki gihe, cyane cyane kuri uyu munsi wahariwe kuzirikana ku mahoro ku rwego mpuzamahanga?
Abarundi icyo nabatumirira ni uko borengera ibintu byose bibatandukanya bakajya hamwe bakubaka igihugu cyabo. Icyo gihugu nacyo iyo bacubaka ari uko bafise amahoro, ayo mahoro bayaronderera hamwe nayo ava mu biganiro nk'uko nabivuze, bakaraba icyo cyose gitera intambamyi kibuza amahoro akaba icyo bayagako kandi ataguhishanya hamwe bakaronengera bubaka igihugu bari kumwe. Kuko udafise amahoro abuza amahoro ni wowe yagira ngo arayafise aheza akayabura, hakataba intambara yo tavana kuno mwikeko. None twasaba yuko Abarundi twoja hamwe twese, iki gihugu nico dusangiye twese, ubutunzi ubukene buhari ni vya twese kuko ni misimbizi yaduhetse twese, twoja hamwe rero kugira ngo tuyisanasane tuciye muri izo biganiro.
Ndabashimiye cyane Padri Dieudonné Ntakarutimana kuri ikiganiro tugiranye. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Bujeniya, Imana ibahezagire.
Namwe.
Uyo yari Padri Dieudonné Ntakarutimana nk'uko muvyumvise kuri mikro ya mugenzi wacu Eugene Mukankusi, baganira ku rugendo rwa Papa Francisco hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba, reka tubahe incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Burkina Faso, abasirikare batangaza ko bari mu rugendo baja ku mugwa mukuru wa Wagadugu mu ntumbero yo kwaka ibigwanisho akagwi k'abasirikare bagize ku deta mu ndwi iheze. Umuvugizi w'igisirikare Hervé Ye yabwiye ijwi ry'Amerika ko igisirikare casohoye itangazo risaba umugwi w'abasirikare bacungera umutekano mukuru w'igihugu gushira ibigwanisho hasi bakaja mu ikambi ya gisirikare iri ahitwa Place des Nations Unies. Igisirikare rero kirarindiriye inyishu iza kuva kuri ako kagwi bita RSP.
Mu gihugu cya Nigeria, ibibombe bishika bine vyaraturikijwe ku munsi w'Imana mu gisagara cha Maiduguri ku mugwa mukuru w'intara ya Borno, agace gakoregwamo cyane n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Iyo nkuru imenyeshwa n'abari aho ivyo vyabereye mu buraruko bw'igihugu cya Nigeria. Gushika ubu nta makuru avuga ivyo nonekaye muri ivyo bitero.
Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga John Kerry avuga ko Amerika igiye kubandanya gusaba ibihugu byose kurekura imbohe ziri zafashwe muri ibyo bihugu, agashimira n'umutegetsi wa Oman Sultan Qaboos bin Said Al Said kuba yafashije mu biganiro byafashije kurekura abanyamerika babiri bari barafashwe imbohe n'abahudhi.
Mugigu cha mugabani wa Buraya, ministri w'imigenderanire n'andi makungu w'igihugu cha Polonye Grzegorz Schetyna amenyesha ko Uburayi bukeneye kuja hamwe bugashinga intumbero imwe y'ingene bagiye guhangana n'ikibazo c'impunzi zihungira ku mugabane wa Buraya. Gushika ubu nta gihugu na kimwe kiramenyesha igitegirikana c'impunzi citeguriye kwakira. Ministri w'imigenderanire wa Polonye Schetyna amenyesha ko umugambi w'ubumwe bwa Burayi wo kugabanganya impunzi 120 atari yo nyishu irashe mu gutorera umuti ikibazo c'impunzi. Abandanya avuga ko igikwiye ari ugutorera inyishu igitumizo mpunzi zihunga ibihugu vyazo. Amenyesha ko ibihugu nka Suede, Ubudagi na n'ibindi bihugu byiteguriye kuzokwakira impunzi.
Njuti mwese rero mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye kandi na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Jean-Louise Bigirimana.
Turabashimiye, mugire umugoroba mwiza naho utaha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.